Turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba turi kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Nini Nahazwe. Mu gihugu cy'u Burundi, umushikiranganje ajeje ikigega cya leta yategetse amahoteli kurihisha abo yakira amafaranga mvamahanga nk'ama euro y'abanyaburaya n'amadolari ya Amerika.
Ihoteli yose yoba ifise konte mu madovize, ayo mahera mutoza ku ngenzi mwafishe amatarifa andoraje na harimo ayo mahera mukaheza mukatoza mukaheza mukajana muri banki.
Uyu ni Audace Niyonzima n'umushikiranganje ajeje ikigega cya leta mu gihugu cy'u Burundi.
Mabone ko hataje abanyamahoteli bose haje bakeri kandi benshi nabibujumbura. Twe twifuza yuko turonka umwanya wo kuvugana n'abantu bafite amahoteli hagati mu gihugu.
Uyu nawe ni Herman Ndayisaba ahagarariye ishyirahamwe ry'amahoteli mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato ku buryo burambuye. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, navyo nyene turabibabwira. Naho muri Burkina Faso, ibitero vy'urutavano ko bimaze guhitana abantu 32 mu misi mike. Nongere ndabahe ikaze ncuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Makuru ya Afrika turaheri muri Madagascar. Abategetsi b'ico gihugu batangaza ko igihuhusi citwa Cenezo cahitanye abantu 30 abandi 20 akaba atawuzi irengero ryabo. Ni mu gihe ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu vyabo ibindi ku vya kino gihuhusi. Tubaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ico gihuhusi Cenezo kibaye ica mbere muri uyu mwaka w'2023 Madagascar kiragiramirwa kenshi n'ibihuhusi bitari bike uko umwaka utashe. Ikigo kijejwe guhangana n'ibiza ca leta y'ico gihugu caratangaje mu cegeranyo casohowe mu ijoro ryaje kuwa mbere ko abantu bagera ku 37 bavanywe mu vyabo n'ico gihuhusi canatumye haba imyuzure n'isenyuka ry'imisozi. Leta ya Madagascar yari yatangaje ko igitigiri cy'abahitanywe n'igihuhusi Cenezo bari 16 mu ndwi iheze. Abantu batari munsi 138 barapfuye. Amazu y'abandi bagera ku 130 yarasenyutse. Barabura aho bakeka umusaya mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri mu mwaka urangiye w'2022. Hari nyuma yo ko Madagascar isinzikajwe n'ibihuhusi bine bikomeye.
Fidel Niyongabo tugukengurukire tuve muri Madagascar duce twerekeza muri Burkina Faso aho ibitero vy'urutavana ko muri ico gihugu bimaze guhitana abantu bagera kuri 32 mu misi mike cane. Muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Orian Itangishaka.
Mu bamaze guhitanwa n'ivyo bitero harimo abasirikare n'abanyagihugu nk'uko bitangazwa n'abategetsi ba leta. Ibiro vya leta bijeje gutangaza makuru bivuga ku rubuga rwabo rwa Facebook ko abantu benshi bishwe ejo ku munsi wa mbere Ifalaguntu, akarere gaherereye mu bugaragwa bwa Sahel aho abasirikare batanye mu mitwe n'abagwanyi b'intambara ntagatifu ya jihad. Abandi bantu 20 bishwe mu bitero bibiri byabaye mu mpera z'indwi iheze mu turere turi hagati mu gihugu no mu burengero bwaho. Ku munsi wa gatandatu abantu 4 barishwe ku muhingamo aho imodoka barimwo yahagarikwa n'abantu bitwaje inkoho mu gace kari hagati y'ibigwati bya Tankendogo na Uwargaye. Ni itangazo ryashikirijwe na Colonel Jean-Charles Dit Yenapono Soma, uramatari w'akarere ka Cascades, asigura ko ku munsi w'Imana imodoka yunguruza abantu yahagaritswe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu gisagara cya Bangora mu burengero. Avuga ko abakenyezi 8 n'umugabo umwe barekuwe abandi bantu baranyuruzwa. Abo banyurujwe bahavuye batogwa ibiziga bararashwe haciye umunsi umwe.
Kujwi rya Amerika turacabandanye n'amakuru agezweho ijyanye no kwisi. Abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU basavye uno munsi ko hoba itohoza ryigenga ku vyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomerabunwa bishobora kuba vyarakozwe n'inteko za leta ya Mali n'umurwi w'abacangero b'abarusiya Wagner Group muri ico gihugu. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo arabandanye ino nkuru.
Leta ya Mali yashitse ku butegetsi muri kudeta yabaye mu mwaka w'2021 yatangaje imbere yaho ku inteko z'uburusiya muri ico gihugu atari abacangero. Yasiguye ko ziriko zifasha kumenyereza inteko zaho zikoresheje ibigwanisho n'ibindi bikoresho vya gisirikare bivuye mu Burusiya. Ibihugu vy'ibihangange vyo mu burengero bw'isi ritangaza ko indeko z'Uburusiya ziri muri Mali ziri mu bacangero b'umugwi Wagner Group. Itangazo ry'abahinga bigenga bishyira hamwe ONU rimenyesha ko kuva mu mwaka wa 2021 baronse amakuru ateye agahinda y'ubwicanyi bukabije ibibanza byafubwemo abantu kivunga kuboreza abantu igufa gusahura gupfunga abantu mu buryo butisunza amategeko no kuzimanganya abantu byakozwe n'inteko za leta ya Mali nabo bakorana umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Mali bishyuye buno nyene abajijwe kugira icyo avuze kuri ibyo byagirizo. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje mu mwaka uheze ko leta yiwe atasano ifitani n'abari mu mugwi Wagner Group bakorera muri Mali. Yamara yamenyesheje ko leta ya Mali ifise uburenganzira bwo gukorana n'amashyirahamwe yigenga yo mu Burusiya. Mali iriko itana mu mitwe n'abagwanyi bakorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kiislam bamaze imyaka 10 bakora ibitero muri icyo gihugu vyatandukiye ibihugu bihana imbibe. Igisirikare cya Mali kirahakana ko ari ivyaha gikora kimenyesha ko cisha abagwanyi 203 mu byo kivuga ko ari bikogwa bya gisirikare.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Oriana itangishaka kuri makuru yose badutegure bakaba baheje kudushikiriza ayo nayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube ya True Instagram Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini turahera ku Burundi aho umushikiranganje ajeje ukigega ca leta muri ico gihugu yategetse amahoteli kurisha abakiriya mu mafaranga mvamahanga nka euro y'abanyaburaya n'amadolari ya Amerika. Ingingo yafashe ibwirizwa gutangura gukurikizwa muri uku kwezi kwa kabiri kuza banye na mahoteli ntibavyakire neza. Mugenzi wacu Eloge wirika neza arabitubwira.
Kuri wa kabiri umushikanganje uri gaca leta mu Burundi ari kumwe na mugenzi we w'ubudandaji yakoranije abakorera mu gisata cy'amahoteli kwa rugira barabire hamwe uruhara rwabo mu guteza imbere ivyerekeye ivyokorwa kugira abamukerarugendo bahurumbire kugendera kurusha Burundi. Umushikanganje Odat Nyonzima avuga ko amafaranga atangwa n'ingenzi biciye mu mahoteli n'amazu y'uburiro n'ubunywero ategerezwa kumenyekana neza kugira leta imenye uko itunganya ibijanye n'ubutunzi n'ikigaga cyayo ifatiye kuyo yinjiza muri ico gisata. Yamenyesheje ko amahoteli yose abwirizwa kwerekana mu mahera y'agaciro cyane cyane amadolari y'Abanyamerika amafaranga yinjiza.
Ko twifuza nuko ihoteli yose yoba ifise konte mu madovize ayo mahera mutoza ku ngenzi mwafishe amatarifa amadolari generalmo ayo mahera mukaheza mukatoza mukaheza mukajana muri banki. Murajana handi muri kuvunja kuri marshe noir murajane muri banki tubone yuko amahera bakora ba defoza kuri konti. Le compte sont libres, mugabo reglementation de change hari mu kore particulier et les personnes morales bemerewe kugura ama compte en devise bagashira ko ayo ma devise. Hanyuma mukazokorabora mukorana neza n'igishaka kijejwe ingenzi ku mipaka bazoba bakishe amadone yose y'abantu binjira mu gihugu n'amahoteli bashikiyemo. Kumbe nta muntu azogwa azobinyegeza bavuge ngo yakire abantu 10 yakire abantu 100.
Nyonzima amaze amezi ane yaramutwaye ikigega ca leta asigura ko iyi ngingo atari iyo kugaramira abakorera mu gisata c'amahoteli ahubwo ifite intumbero yo gufasha abarundi muri rusange.
Leta ntigomba gutwara amafaranga y'agaciro kuko amafaranga yose yakoresha mugabo ko abantu baronka amafaranga y'agaciro bagaca bayanyegeza murabona ko ibintu byinjira tuguma twimporta ibintu kandi byinshi kandi biriyongera. Nuvuga ko amafaranga y'agaciro mu gihugu arinjira mugabo yinjira mu mufuko y'umwe wese iy'umwe wese rero ayabitse ntibiheza ngo bifashe ubutunzi gukora. Mugabo amafaranga mwebwe mwese y'agaciro mufise mwe yabitse muri banki nuvuga ko haca haba likidite en devise ibanki ashobora kuyakoresha mugabo mudepoza ku munsi ku munsi ku munsi ku munsi ntari bitire rero ishobora kuhava. Mugabo uyafashe ukabika muhira ukabika muhira murumva yuko ukasohera aho ushakiye ari wabitse muhira ayo bitse mu gihe cyakora abari tezorize cyaka mu bitabo yuko mwese muraci ubwenge murabizi mwarabyize benshi bishaka ayo mafaranga abikwa mu buryo cyangwa abikwa ahandi hantu muri banki aveyo aje muri circuit bancaire.
Yamanda isaba twari gisata cyabwiza tunga bashize umutahe mu mahoteli hari cyasaba leta kugira ibona ikeneye uguteza imbere inyubako na cyane cyane amabarabara.
ingenzi abaturiste baza bataje gufata icyumba baje kuraba ikintu igihugu gifise kiratiro kimboneka rimwe gituma abantu bahurumbira ku kiraba. Ibyo rero byinshi nimwe twita amasite turistike, nayo ni make ari mu kisagara cya Bujumbura. Aho rero ari ruguru mu ntara hagati, kandi kenshi usanga atagendegwa batayahurumbira kubera ibintu nyamukuru nka bibiri. Icya mbere ni uko atamahoteli ashobora kwakira abo bantu ngo baruhuke iyo barushe, ngo bavune inyota iyo banyotewe cyangwa babafungurire, bikaba bituma ingenzi nyinshi zitaza mu Burundi. Ikigira kabiri ni uko nk'ibibanza ingenzi ishaka kuraba usanga amabarabara amwe amwe adakoze.
Ndayisaba serukira bene amazu y'ingenzi mu Burundi yifuza ko bahabwa iminsi.
Mwabonye ko hataje abanyamahoteli bose, haje bakeye kandi benshi nabi Bujumbura. Twe twifuza yuko turonka umwanya wo kuvugana n'abantu bafite amahoteli hagati mu gihugu.
Mugabo leta ivyifuza vuba, mbere ingingo izoja mu ngiro kuva kuri uyu wa gatatu.
Ingingo ikijya mu ngiro uyu munsi nyene, ukwezi kwa kabiri tugufate nk'ukwezi kw'akarorero. Donc le mois témoin hayima je turabe yuko ibiharo byo tushaka kubironka tukaronka ibiharo by'abantu binjiye mu gihugu n'amafaranga batanze kuri hoteli kuri hoteli. Ibanye inkuru ikibaha urupapuro mutangira kora Paul amara ni kwahera itariki 28 tuza turabe amafaranga yinjiye y'agaciro aciye mu gisata cy'amahoteli.
Mumisi ya President Ndayishimiye yari idogeye igisata cy'amahoteli yemeza ko cyakira amahera y'agaciro beneyo bakayahereza mu mifuko yabo, ariko muri banki nkuru y'igihugu bakajanayo amarundi yonyene. Mu mwaka w'2022 ibiharuro bitangwa na leta byerekana ko Burundi bwakiriye ingenzi zivuye hanze y'ubutaka bw'ico gihugu zigera ku 281,485 ubwo bushikanganje bwibaza ko yugururwa y'imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi hamwe n'utwigoro leta iriko irakora kugira abanyamahanga batinyuke kuza mu gihugu bizotuma ingenzi zikomeza kwiyongera. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika turacabandanya n'amakuru. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yatanguye urugendo rwe rw'iminsi itandatu ku mugabane wa Afrika. Mugenzanje Edirwema turi kumwe muri studio. Edirwema, iby'urwo rugendo rwa Papa Francisco byifashe gute?
Urwo ruzinduko Diane, umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yarutangiriye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Inyuma y'imyaka 37 Kongo isuwe na Papa Yohani Paulo wa kabiri, ubwo hari mu mwaka w'1985. Icyo gihe iki gihugu cyitwaga Zaire. Ku isaha ya 8:33 za kumanywa ku isaha ya Kinshasa, nibwo indege itwaye Papa yageze ku kibuga mpuzamahanga cya Ngiri, aho yavuye yerekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu, aho agomba kugirana ibiganiro na Perezida Tshisekedi. Imihanda iva ku kibuga cy'indege yari yuzuye abantu bategereje gupepera uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Kimwe cya kabiri cya miliyoni hafi 90 zituye muri Congo bayoboka idini Gatolika, nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Mu minsi itatu azamara muri Congo, Papa Francisco azabonana n'abategetsi batandukanye barimo Perezida Felix Tshisekedi, abadiplomate n'abahagarariye imiryango ya Societe Civile. Papa Francisco w'imyaka 85 amaze iminsi afite uburwayi bwo mu mavi. Amaze kururutswa mu ndege bamushyize mu kagari k'abarwayi. Yakiriwe ku kibuga na Minisitiri w'Intebe Jean-Michel Sama Lukonde. Biteganyijwe ko nyuma yo kubonana na Perezida Felix Tshisekedi, Papa Francisco aza kugeza ijambo ku bategetsi batandukanye barimo n'abahagarariye ibihugu byabo muri Congo n'abayobozi b'imiryango ya Societe Civile. Ku rubuga rwa Twitter, ibiro by'umukuru w'igihugu cya Congo byanditse ko bihaye ikaze Papa Francisco mu gihugu gituwe n'abagatolika 45 million. Byavuze ko bashimishijwe n'uko Papa yubahirije ubusabe bw'umukuru w'igihugu bumutumira bwatanzwe mu mwaka w'2020. Ejo kuwa gatatu biteganyijwe ko Papa Francisco azayobora igitambo cya misa kizakurikirwa n'umubonano azagirana n'abakorewe ihohoterwa kubera imvururu ziri mu burasirazuba bwa Congo. Izo mvururu zarushijeho gukaza umurego muri iyi minsi havugwa intambara hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru bamuherekeje mbere yuko agera muri Kongo, Papa Francisco yavuze ko yifuzaga gusura umujyi wa Goma ari nawo murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, ariko ko bitagishobotse kubera intambara ivugwa muri ako gace. Ubwo indege yari itwaye Papa yagurukaga hejuru y'ubutayu bwa Sahara, Papa Francisco yasabye abo bari kumwe gufata umunota umwe wo kuzirikana abimukira bapfuye bagerageza kwambuka inyanja ya Mediterani ntibabishobore, n'abandi babigerageje ubu bakaba bafungiwe ahantu hatandukanye, bose bagerageza gushakisha ubwisanzure n'amahoro. Ku mbuga nkoranyambaga z'Ijwi rya Amerika, uruzinduko rwa Papa benshi bagize icyo baruvugaho. Witwa Spriye Maniragaba yagize ati arakaza neza mu karere k'ibiyaga bigari, aho wenda ejo bamwumvira bagatanga gahenge ku baturage birirwa bicwa abandi bakurwa mu byabo. Witwa Jean-Pierre Bizumuremyi we yagize ati Papa wacu wenda yakunga Kongo n'u Rwanda bakava mu byo barimo bakongera kugenderana. Naho uwitwa Christophe we yanditse avuga ko yibaza ko hari byinshi Papa aje guhindura mu gihugu. Yasabye ko Papa asengera abatumvikana kugira ngo bumvikane abaturage bagira amahoro. Igihe cyose azaba ari muri Kongo, Papa Francisco azakimara mu murwa mukuru Kinshasa, aho azava yerekeza muri Sudani y'Epfo kuri uyu wa gatanu. Uruzinduko rwa gatanu Papa Francisco agiriye muri Afrika, uruzinduko rwa 15 Papa Francisco agiriye ku mugabane wa Afrika kuva mu mwaka w'2013 akimara gutorerwa kuyobora Kiliziya Gatolika. Biteganijwe ko mu minota mike cyane ku isaha ya saa 5 n'igice za hano i Washington DC aribwo Papa Francisco aza kuba abonana na Perezida Felix Tshisekedi Dian.
Urakoze Edi, tukureke wandanye kuja kubidukurikiranirana, turasubira mu makuru yacu ku mugoro utubwira ibyo azobayaze na Tshisekedi. Igisata cy'ubutungane mu gihugu cy'u Rwanda, umunyamategeko Vincent Rwigema haburanira Jean-Paul Micomyiza yasavye umucamanza kubanza gutesha agaciro ingingo sentare gacaca zafatiye huyu nganira kugira ngo ashobore gutangura kwiregura mu mizi. Uwo Micomyiza yagirizwa ivyaha vya genocide bikekwa ko yakoreye mu cahoze ari prefecture ya Butare, ubu hakaba hitwa akarere ka Huye. Mwezi wa Cherik bagira ubusa yari mu cumba c'urukiko.
Ibu umunyamategeko Vincent Rwigema wunganira Jean Paul Micomyiza yabisabye urukiko ashingiye ku itegeko rikuraho inkiko gacaca mu Rwanda. Ni mu mugambi wo kugira ngo urubanza rw'uwo yunganira rubashe gutangira kuburanishwa mu mizi. Bwana Jean Paul Micomyiza yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwarwo rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe ari mu mpuzankano y'irozi iranga abafungwa. Yari kumwe n'umunyamategeko umwunganira mu rubanza rwe arinzwe n'abacungagereza. Byari byitezwe ko Bwana Micomyiza atangira kuburana urubanza rwe mu mizi ku byaha bya genocide. Umunyamategeko Vincent Rwigema watangiranye ijambo yavuze ku nyandiko zitandukanye bashyikirije urukiko. Ku ikubitiro barasaba umucamanza kubanza kunyuzura urubanza mu iburanisha ry'ibanze kugira ngo barutegure neza mu rwego rwo kwirinda ko rwazahura n'inzitizi zikarudindiza mu gihe ruzaba rutangiye kuburanishwa mu mizi. Umunyamategeko Rwigema avuga ko yasabye ibintu bigera kuri 13 ariko ko kimwe muri byo aricyo kimaze kuva mu nzira. Ni dosiye y'iperereza y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bavuga ko basanze igizwe n'impapuro nyinshi bisaba ko babona umwanya uhagije wo kuzisoma bakazisesengura bikabafasha gutegura urubanza. Rwigema n'uwe yunganira bavuga ko hari izindi nyandiko ziri mu rurimi rw'igisuwedwa batumva bisaba kubanza kuzisemura mu rurimi rw'ikinyarwanda rukoreshwa mu nkiko z'u Rwanda. Uyu munyamategeko yanasabye urukiko kubona amadosiye yaciriweho imanza zo mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Aravuga ko byafasha uwo yunganira kwiregura. Yabwira urukiko ko basabye Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu MINUBUMWE kubafasha kubona dosiye z'inkiko gacaca zo muri Huye ari naho bikekwa ko uregwa yakoreye ibyaha. Arashingira ku kuba muri dosiye yari bu bigaragara ko Jean Paul Micomyiza yaraciriwe imanza n'inkiko gacaca bakamuhanisha igihano cya burundu ku byaha byo kwamamara mu bwicanyi no gushishikariza ubwicanyi. Ni nko mu cyemezo cy'urukiko gacaca cyafashwe ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri 2008 muri Cyarwa. Harikandi indibaruwa yicyaho zari komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG igaragaza ko urukiko gacaca rwo mu murenge wa Ngoma rwamukatiye gufungwa burundu tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri 2009. Kuri zibaruwa zaturutse muri CNRG, umunyamategeko Rwigema avuga ko batazi niba ibyo byemezo byombi bizikubiyemo bifitanye isano. Akavuga ko ikiruta byose ari ugusaba urukiko rukabanza gutesha agaciro ibyo byemezo byafatiwe Mico Myiza mbere y'urubanza mu mizi. Ubushinjacyaha bwabwiye umucamanza ko nabwo bwabonye ibaruwa yanditswe n'uruhande baburana isaba ko habanza kubaho inama ntegura rubanza mbere y'urubanza mu mizi. Bushingiye ku itegeko rikuraho inkiko gacaca rivuga ko mbere y'ukuregwa aburanishwa n'urundi rukiko, urwo rukiko rubanza gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko gacaca. Buremeranye n'ubwunganizi bwa Mico Myiza ko ibyemezo inkiko gacaca zari zaramufatiye byabanza guteshwa agaciro, urubanza rukabona gutangira kuburanishwa mu mizi. Nyuma yo kumva aburanyi bombo urukiko rwababwiye ko rwasanze iburanisha ry'ibanze atari ngombwa, rwavuze ko ruzabanza gufata umwanzuro ku byemezo byafashwe n'inkiko gacaca kuri uru rubanza. Urukiko rwizeje ko ibindi byose uruhande rwiregura rwasabye bizagibwaho impaka bitewe n'umwanzuro ruzaba rwafashe ku byemezo by'inkiko gacaca. Bwana Jean Paul Mico Myiza w'imyaka 51 y'amavuko akomoka mu cyahoze ari komine Kigembe mu karere ka Gisagara y'ubu mu majyepfo y'u Rwanda mu mwaka ushize w'2022 nibwo igihugu cya Suède cyamuhirije kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide. Ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha byo kwica nk'icyaha cya genocide, gutera ubumuga bw'umubiri nk'icyaha cya genocide no gusambanya ku gahato nk'icyaha kibasa inyoko muntu. Ibyaha byose aregwa arabihakana. Urukiko rwanzuye ko ruzatangaza icyemezo ku busabe bw'uregwa ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ahogira ubusabe bw'Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika, turacabandanya n'ibiganiro vyacu. Ikibazo c'abana b'abakobwa baterwa inda bataragera imyaka yo kuzitwara mu gihugu c'u Rwanda gikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye, kikaba kiriko giratera ibindi bibazo birimo nko guheba amashuri kuri abo bana babigeme. Patiri Teofila Hakizimana ajeje urwaruka muri paruwasi ya Kinunu iri mu karere ka Rutsiro, ni mu murenge wa Boneza iri muri diyoseze ya Nyundo mu ntara ya Nyundo. Murantuga nimba ndabisomye nabi. Mu ntare urengera zuba numwe mu bakoze ku mutima n'iki kibazo, gutyo ahitamwo kubafasha biciye mu mugambi wiswe Berwa Kinunu. Abisigure mugenzi wacu Ejeni Mukankusi, kandi numwe ndasaba imbabazi ku mazina ashobora kuba nsomye nabi kubera atari kinyarwanda mvuga. Reka tureke rero Patrice Théophile bayagena mugenzi wacu Ejeni Mukankusi.
Nyuma yo kubona urubyiruko ruhagaze hano iwacu mu Rwanda by'umwihariko aho ndi hano Ikinunu mu karere ka Rutsiro, ndatagiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi. Nakunze kenshi kujya nkunda guhamagaza urubyiruko ngo ruzane kuri paruwasi tuganire ku bijyanye n'ubutumwa bwa Kiliziya, ariko nkabona ubwitabire bugenda buba bukeya. Nyuma yaho nibwo naje kugenda numva abantu bambwira yuko byari abajene benshi cyane batakiva mu nzu wabo bitewe n'isumwe bafite kubera ibyababayeho, kuko benshi baragera ko bagiye baterwa inda zitateganyijwe yamara kubyara bikabatera ipfunwe bakaba bicaye mu rugo batwitseho n'ubwo badashaka kuvayo. Ubwo rero nyuma yo kubona ubwo bwitabire bucya bw'urubyiruko, nibwo nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana bari mu rugo, abo bana bafite ipfunwe, umuntu yakora iki kugira ngo babashe gusohoka mu rugo. Natangiye nahamagara hano kuri paruwasi itangazo mu Kiliziya ku cyumweru nk'uko bisanzwe, bamagaza abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira ngo baze kuri paruwasi tuganire. Birumvikana rero iyo paruwasi batanga itangazo imyumvire iracyari hasi kuri Kiliziya, baba bazi ko buriya hari imfashanyo zikomeye cyane bagiye guhabwa. Byarabyumvise rero cyane, bahita baza ari benshi cyane uburyo muri iyo minsi na bariya abana bagera muri 320 baje kuri paruwasi, baje bazi ko ari imfashanyo bagiye gufata, ariko ubundi kwari ukugira ngo tuganirize hamwe turebe icyo twakora, turebe uko basohoka mu rugo, turebe ukuntu bakira ibyo tumwe. Dore ko abana bazaga kenshi basa nabi, urumva y'umwana mu Rwanda cyangwa se mu muco w'iwacu umwana atewe inda aba ari igitoro ku muryango, akenshi rero usanga umuryango utabyakira, ahubwo rimwe na rimwe ushobora kumufata nabi bakamuheza, bakamubuza kujya aho abandi bari kuko aba bumva yabateye ipfunwe.
Waru maze kuvuga kuti abana baje bazi ko bagiye gufashwa baza ari benshi banabyihutiye rwose, ariko ndatekereza ko uburyo bafashijwe burenze ndubwo banatekerezaga. Noneho nagira ngo tubwire muri make uko mubafasha mu byiciro bitandukanye, hanyuma turaza gukomeza ikiganiro cyose tugenda ndatureba uburyo ubwabwo uko bwihariye.
Nguko nabivuze bamaze kuza tumaze kubahuriza hamwe, twagiye tuganira twagiranye urugendo rurerure za no gukora fike mu rurimi rw'Igifaransa bavugaho, noneho tuza gutekereza icyo twabakorera nyuma yo kumva ibitekerezo byabo. Benshi baganishaga ku kuba bifuza gusubira mu mashuri ariko bakagaragaza ikibazo cy'ubukene, ariko benshi nanone bahuriza ku kwiga umwuga, ku buryo ubu twese tubafasha tubigisha kwiga umwuga w'ubudozi, tukabafasha mu biganiro by'isanamitima, tukanabashakira n'abantu babafasha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibyo tubafashamo kugeza uyu munsi, ariko tukaba tubifuza ko twabafasha no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo babashe kugira ubuvugizi, kuko abenshi usanga babatinda baragiye babihakana.
Yego.
Na familia nsanganyamatsiko nsanganyari cyo wenda nshobora kuvuga.
Yego.
Yukure urubyiruko rw'iki gihe ntabwo byoroshye. Abana wenda bari guterwa inda rimwe na rimwe nabo ubwabo bishoye muri ibyo bikorwa bitari byiza, ariko nkasanga n'ubundi si ababyeyi tubifitemo uruhare nk'ababyeyi. Ku buryo rimwe na rimwe hari ibyo twebwe nka Leta cyangwa se Leta iyishyiraho ikavuga ngo wenda turengere ubuzima bw'abana, nayo ubwayo iri kwishyiranyo, kuko niba ufashe umwana ukavuga ngo ajye yigenzura atahe iryo joro agende muti, usanga muri iyi minsi mu Rwanda abakobwa benshi bakora mu tubari abandi baba batagejeje mu myaka 19-20, kandi akenshi abo bana baba n'ubundi ari abana bakabaye bakirirwa iwabo. Ibyo byose rero bikongera izanda n'ubundi zitateguwe. Ikindi n'ibindi ni imbuga nkoranyambaga z'iki gihe, iyo ujyawe na kuri za Twitter za Instagram ugasanga ziri kwamamaza cyane ibintu by'ubusambanyi, ku buryo ibintu byose bigenda bijya kuza abana kujya mu busambanyi. Natanga inama rero y'uko Leta yakora ku buryo zino mbuga nkoranyambaga bashyiraho management yazo, kugira ngo za rubyiruko b'abana batoya batazakudevinga cyane uko byakabaye bikwiye. Ibihano bikarishwe ku bantu bakora ibyo bintu, niba abana bafatiwe muri icyo bintu bihano umuntu mukuru gusa. Nishyireho ingamba ivuga uti umwana azagifatirwa muri ibi bikorwa azajya hano.
Mu kanya Padiri, twavugaga uburyo abana bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu mushinga kugira ngo baze babagana, hanyuma babonye batahawe imfashanyo yenda bari biteze y'ibintu, ndibaza ko ari ibintu babaga bakeneye kugira ngo bafashe n'abana babo, mubabwiye ko ari isanamitima, ari uburyo bwo kuganira nabo, babyakiriye gute?
Birumvikana ntabwo babyakiriye neza cyane, kuko ngo umunsi wa mbere nyine tutangira ibiganiro baje ari benshi, dukora n'urutonde turabandika, bwa kabiri nabwo baritabira, ariko ubwa gatatu tugiye kubabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo tuganirire hamwe turebe uburyo twabafasha kongera kugaruka mu buzima bwiza, cyane cyane ko bari bitima bagiye bacika intege ku buryo bwo ku nshuro ya kane baje ari bakeya cyane, kuko bari biteze ibintu kumva ukarazukamuha ibintu byo guha umwana we ibimufasha nyine kugira ngo abashe kubaho, amafaranga n'ibindi. Birumvikana tubabwira yuko ari ibiganiro ntabwo babyakiriye neza cyane.
Mufite n'abana aho ngaho bakirimo kwiga, hari abarangije bahugurwa mu gihe kingana iki? Mwavugaga nko kwigisha umuntu kudoda, ese bose baba bafitiye ubushobozi? Bamara igihe kingana iki bahugurwa?
Bo, mwari muvuze ikibazo cy'ubushobozi. Abana kugira ngo ujye kudoda ugomba kuzi gusoma no kwandika no kubara. Birumvikana iyo tubahamagaye ngo baze kwiyandikisha abo nibo dufata, kugeza ubu abatabizi ntabwo baragira ayo mahirwe yo kuba bakiga, ariko muri iyi minsi twatangije gahunda yo kubigisha nabo gusoma no kwandika. Tubigisha ubudozi bw'ibanze bumara amezi 6, ariko iyo tubonye ubushobozi ntabwo nyuma y'amezi 6 duhita tubasezerera, ahubwo tunareba niba koko hari icyo bamaze kumenya, ku buryo hari n'igihe tuzamuka tukageza ku mezi 9 nibura umwana agataha, tuvuga ati nibura ubumenyi bw'ibanze mu budozi arabufite, wenda nagera mu kazi ibintu azagenda bimeze.
Yego.
Serafina, wowe nko ku giti cyawe tuvuge urebye aho waruri mbere yo kujya muri uwo kwakirwa muri uwo mushinga guhugurwa urebye usanga intambwe umaze gutera imeze gute?
Intambwe maze gutera irashimishije ku ruhande rwanjye ndetse
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda murumva ko tudashoboye kumara ico kiganiro cha ejo ni Mukamusi n'umutumire we ariko turatumire kugikurikira kuri wezi tatu akaburungu radio ya Chuvewa akaburungu koma kuri mikoma ari kumwe na Joy Diane ni nahazwe Nadia Taha na engineer bari kumwe mu hinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubikebaniye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha.